Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
tubahikadze mwebwe mwahisemwe ibiganiro vya Radio Indundi Culture tunabahikadze muri aya makuru mu rurimi rw'ikirundi hagaza hanini kuri ibikuru bikuru Hasubiye kwibonekeza imiriro ya nyakanga iguma yisubiriza ku musozi wa Birime komine Ruyiga intara ya Buhumuza abahegereye bibaza kwiva kuba uca ko bakanawuturira kwa makara ayikigo bepe kiragabisha mu gihe hari n'imigambi yo kuhatera ibiti kiriko gitegura mu by'indero abarereye ku mashuri ari muri karatiye Kamesa ni muri zone Musaga komine Mugera intara ya Bujumbura basaba ko boneka ubufasha mu kuheronsa ibitabo n'intebe byo biri no mu byatumye umwimbo kubare gutagenda neza uyu mwaka w'ishuri uheze kubera ibyo bikoresho byari bikenye ingorane mu by'inyigisho ntiraho gusa no muri komine y'indero ya Kayanza ni mu ntara ya Butanyerera zirahavugwa nkizo kubura abanyamabanga ku mashuri shingiro cyo kimwe n'abajejwe gukurikirana abanyeshuri ku mwanya abayobozi bayo mashuri nibo batabaza bavuga ko baca barengegwa n'akazi hagataho leta yareyemeje ko arabigisha ibihumbi bitanu ku bihumbi 14 n'amajana atatu bagiye kuronswa akazi muri uyu mwaka w'ishuri bucutangura haragahengwe kariko karaboneka ku bubo bakamaze umugwa mukuru wa politike Gitega ni nkisima ya Buseko yasubiye kugira aboneka umaza gurisha ibikoresho byo kubaka hatibagiwe ko hari n'ibiciro byatanguye kugabanuka nko ku mabata ingurirwa mu Burundi amaze gukoroka amafaranga 1800 hagereranijwe no mu mwaka uheze ariko umusenyi n'amabuye byo bibandanya kugugwa n'uwaritekeye ibyo byose ni mwidonido ry'aya makuru ahagarariwe na Matiya Bona Yesu mu buhinga bw'ivyuma irijwe ni rya Odiro Nkeje Imana
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'ivyindero aho bamwe mu bavyeyi bafise abana biga ku mashuri ari muri karatiye Kamesa zone Musaga komine Mugera intara ya Bujumbura basaba ko boneka ubufasha bujanye n'ibikoresho bikenerwa mu mashuri mu kurindira inyishi iva muri leta narije umwaka w'ishuri bucutangura abo bavyeyi cyo kimwe n'abaregwa bavuga nk'intebe mu mwaka w'ishuri uheze zitari zikwiye cyo kimwe n'ibitabo mu mashuri ivyo bavuga ko biri mu byatumye umwimbo w'amanota utagenda neza nkuko byifuzwa kuri iryo shure Dieudonné Niyanzigamye
Bamwe muri abo bavyeyi b'abana barere kuri ayo mashure bavuga ko abana babo muri uwo mwaka w'ishuri urangiye bataronse umwimbo ushimishije nk'uko uyu mutamakazi w'imyaka ya 70 areza abuzukuru biwe aha bivuga
abuzukuru bande bavuze se wiwe hari ugete mu wa kabiri akari yako kari mu wa mbere babiri baramenye kandi umwe ngo nayo be uwundi ngo nande nabitoye ngora ni byose hamwe
zimwe mumvu abana bo muri ico gice berekana zatumye bataronka amanota meza nuko batari bafise ibitabo bikwiye
ubwo bitabo twahe twabibuze kwaratizanye umva baratanga amahera bazana 15 bacu babigisha agenda kubizana utagifise aca agenda kwicarana n'ugifise
abavyeyi nabo bongera ko mu gihe abana baticaye neza biheza bikabagira ku ingaruka mbi
baravuze ko ari gutanga intebe kandi ukaba zitariko ziraboneka noneho bacureka abana bakicara hasho yicariye nabi ho nyene yo kwiga neza gute urumva ari karabandana n'abandi cyanke yicaye hasi mba yo kwiga neza cyane
mu kurindira icokorwa abavyeyi b'abana basaba ubufasha kuba bishobora bose kugira abana babo baze bige batekanye mu mwaka w'ishuri bucutangura
ngo bishobora yoterera bakarondora intego kugira turonke abana bicara yitirashobora no gukwindiza numaho gahera umugambi babufise
Kuri ivyo bibazo ahanini nk'ibijanye n'ike na gintebe ubushikiranganje bw'indero burahumuriza mu kiganiro umushikiranganje François Habyarimana yahabamenyesha makuru mu mpera za mukakaro uno mwaka yamenyeshaje ko intebe zirenga 2025 zimaze gukogwa yavuze kandi ko uwo mugambo bandanya Habyarimana yavuze kandi ko inama y'ukuraba agikogwa cyo gukora izo ntebe kigeze itegekanijwe muri uku kwezi kwa myandagaro uno mwaka
nabamwe mu barongo ya mashure shingiro muri komine y'indero ya Kayanza intara ya Butanyerera basaba ko ubushikiranganje buje ibyinyigisho bwa baronsa abanyamabanga n'abajejwe gukurikirana abanyeshuri ku mwanya bofashanya mu mirimo bashinzwe muri iki gihe ibyo basaba bitaraboneka abayobozi bavuga ko bakora akazi kabarengeye mu gihe amashuri aba ariko yigisha abana ibyo ngo biraheza bigatuma badatunganiriza ku mwanya babitura mu buraruko bw'igihugu tubafise mugenzi wacu Jana Himana tugire kumuriri
Nkuko amwe muri abayobozi b'ishuri shingiro badashima kwivuga amazina babishyikiriza ngo imirimo bajejwe irarengeye ubushobozi bwabo bati iruhande y'amabanga y'ubuyobozi bisanga bategerezwa gukora kwiga gusaba no kurungika ku yandi mashuri amadosiye y'abanyeshuri mu myaka y'indwi iy'umunani n'icyenda kimwe bita quatrième cycle mu rurimi rw'igifaransa iruhande y'ivyo abo bayobozi ngo nino bategerezwa gukurikirana n'uko amahafi abanyeshuri kimwe bita encadrement mu rurimi rw'igifaransa hakaba ari mu gihe ku mashuri amwe na cyane 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 mu gisagara hari urugwa ibitigiri binini by'abanyeshure aho nko kubakurikirana no kwiga dosiye zabo abanyeshure bo mu gishingo cha 4e cycle atari gikorwa cyoroshe ingaruka rero ngo nuko kenshi ababitura batihuta kubatunganiriza kuko batamba birorera bagatako bakanacereza amaraporo bakabona ko bokoroherwa mu mirimo yabo ya misi yose mu gihe ubushikaranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwa baronsa abanyamabanga bishure n'abakurikiranira hafi abanyeshure bamwe bitari zankadurero muri mu gifaransa bo babaje kubatezurira ikindi bashikiriza nuko amafaranga bahabwa mu gutunganya ibikorwa by'ishure ari make cyane kuburyo iyaheze harabikora ku mufuka bwakoresha amafaranga yabo canke bakagurisha ikintu cyo mu rugo kugira ngo ibikorwa bibandanye ngo nubwo ayo mafaranga batayasubizwa bakabona rero ko ayo mafaranga yokongererezwa hisunzwe ibihe tugezemmo aho ibiciro by'ibintu bidugu uko bukeye uko bwije kubwa Jean Paul Nzuhabona yarongoye komini ndoro ya Kayanza avuga ko izo ngorane zose azizi kandi ko yama yazishikirije ubushikiranganje bubijejwe mu maraporo atanga akavuga ko afisi cizere ko hari gihe ubwo bushikiranganje nyene buzogeraho buzitorera umuturama muri komine Kanza n'intara butanyera Jean Neman kuri radio indundikirutuyo
hagati habigisha 5,000 ku 14,300 n'amajana 3 bakenewe nibo bazoronswa akazi mu mwaka w'ishure buco tangura ivyo vyemejwe n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa 3 w'indwi Jerome Niyonzi mu munyamabanga mukuru wa leta asigura ko buryo bugene wa ubigisha burenga imiliyaridi 17 mu mafaranga y'amarundi nk'uko biri mu nteguro y'itegeko yizwe ikemezwa n'iyo nama shikiranganje
iyo nteguro yafatiye kuvyo abayobozi b'indero mu ntara bashikirije hamwe rero no kuburyo leta yatekanije icyo gikorwa abigisha bose bakenewe mu Burundi n'ibihumbi 14,330 uburyo bwatekanije icyo gikorwa nabwo ni miliyaridi 17 n'imiliyoni 785 n'ibihumbi 214,286 azofasha mu kuronsa akazi abigisha 5,000 n'amashikiranganje yaremeje iyo nteguro
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Culture arabandanya mu bijenye n'ibidukikije umusozi wabirime muri komine ruyiga intara ya Buhumuza wasubiye kubangamirwa n'imiriro ya nyakanga abahegereye bibaza ko biva ku bantu baca bakongera bakanaturiraho nyene amakara baguma biyongera ikigo kijejo gukingira ibidukikije OBPE kigabisha bafatwa bari muri ubwo bubisha bwo guhungabanya ibidukikije kwihano bitegekanijwe ico kigo kandi cemeza ko hari amatuta categuye kugira gisubirize ibiti bimaze guhonywa kuri uwo musozi aho mu seruko bw'igihugu twakure mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
nkuko bivugwa n'abegereye iyo nkambi y'ubusuma kuva kuri uyu mutumba n'iyindi mituma yegeranye nawo yo mu mazone ya Kayongozi Busoro Rusengo na Bweru umurindi wo guturira imisozi wariyongereye mbere ngo n'imisozi itambaye irikiragwirirana ku bwinshi kubera guturira amakara asanzwe zinje muri kino gihe muri iyo nkambi kuko umufuko wavuye ku mafaranga 30,000 araheza amezi 3 uja kuyarenga 50,000 ibi bikaba byatumye abanyeshure imisore abagabo baje mu byo guca ibiti bakuza ko birangira imisozi yambaye ubusa shakale banyankira ubusa umwe mu bajeje ibidukikije mu mazone ya Busoro Kayongozi Bweru na Kirambi yahoze ari komine Bweru yahora yemeza ko ibyako karere mu kigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE yebizwe mbere ko hariho harategurwa n'amatuta imikaratusi hamwe n'amavoka n'ibindi biti kugira bishoboke ko iyo misozi yosubira kwambikwa ahantu abanyagihugu ko bafata ingendo yo gutegura igitara cy'ibiti byikogwa ko mu gukinjika no mu bindi bikogwa byo mu kuba aho kumijyango kugira hagabanywe amasanganya ashobora gukomoka kumwo imiriro ya nyakanga muri kino gihe imaze guhitana amahegitari atari make y'amashamba kugira uwo mugenzo ntutandukire n'iyindi mitumba tegeranye n'iyo nkambi ya Busuma ubu uwo munindi wo guturira imiriro ya nyakanga ukaba umaze gutandukira imihinga itari mike ya komine Ruyigi Shahale banyankira ubusa agasaba abanyagihugu aho baherereye hose kwitabira kamo ko kujya kuzimya imiriro igihe cyose batewe kamo n'intwaro mu Ruyigi ntara ya Buhumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Kirutiye
mu bijanye n'ubudandaji bamwe mu ariko bubaka amazu ku mugwa mukuru wa politike Gitega barashima ko ibikoresho byo kubaka byahora bijya birakena nk'isima y'ihinguriro Buseko biriko biraboneka ibindi navyo byatanguye kuja biragabanura igiciro ku isoko. Abo banyagitega bavuga nk'amabata ahingurirwa kugataka ku Burundi ubamaze gukoroka yaba 1800 mu mafaranga y'amarundi. Ikindi gikoresho kiriko gikoroka igiciro na matafari rimwe ryahora rigugwa amafaranga 150 mu gihe cy'imvura uburigeze ku faranga 100 bivanye n'urugendo ryo kuyunguruza. Abanyagitega ariko barasaba leta ko yokwiga uko n'ibindi bikoresho byo kubaka byogabanuka ibiciro nk'umusenyi n'amabuye. Ayigitega reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Anesti Ntanguvu.
Umuvugo w'isima y'ihinguriro Buseko ugurishwa amafaranga 155 iruhande yitwa Kabimba uri ku mafaranga 332. Abantu bari kubaka bavuga ko uyu mwaka nubwo iyo sima izimbye batayura iguma mu bibanza isanzwe icururizwamo. Ku bikoresho cy'amabati ibiciro biri hagati y'amafaranga 133 n'136 kuva kuri Musumba hanyuma Superbat gushika kuri Rodiha. Icyo gikoresho cyo muri rusangi cy'amabati bavuga ko cyakorotse ibiciro mu gihe iryo bati rya Musumba mu mwaka uheze ryashitse ku mafaranga 442. Ku bikoresho kavukire harimo amatafari y'ibumba aturiye mu gihe cy'imvura ryashikanye amafaranga 151, ubu naho rishobora kugugwa amafaranga 100 n'ayari munsi bivanye ikibanza yaturiwemo n'iyo ajanwa. Aba n'abandi bari ku ruganda rwo kubaka berekana ko ibikoresho bitabandanije kuduga ibiciro baravye uko byari mu mwaka uheze, nubwo bashikiriza ko abakozi harimwo abafundi n'abafasha bagoye kuronka niyo babonetse bazimvye aho umufundi ahembwa ku munsi hagati y'amafaranga 200 n'amafaranga 130 biturutse kuri quartier arimo ibikoresho akoresha n'ubuhinga bwiwe, mu gihe abo bita abayede bari ku mafaranga ari hagati 70 n'ibihumbi 10 ku munsi. Batera kamo gutyo inzego zibijejwe gukurikirana ibiciro n'urudandazwa rw'ibikoresho byo kubaka hatibagiwe amabuye n'umusenyi bigize ibikoresho atari mvaruganda ku neza yabubaka n'abubatse. Anise navuga Gitega, Radio Indundi Kituro.
Mu bijanye no kwiyunguruza naho uburongozi bwa komine Rumonge intara ya Burunga burashima ko ingingo buherutse gufata yo guheka batarenga babiri ku ipikipiki yunguruza abantu n'ibintu iri kizana impinduka muri ico gice c'ubumanuko bw'igihugu. Inyuma y'ukwezi iyo ngingo ifashwe, urongoye komine Rumonge Auguste Minani aranashima ko biri kirubahirizwa n'abatari bake naho arabasa n'abica amatwi. Uwo mutwara akabagabisha ko abariko bayirenga ko ibihano bibarindiriye.
Iyi ngingo uri kuraraba nako twakoresheje inama kandi inama yagenze neza. Uyu munsi abagenesha amapikipiki baragerageza kuyubahiriza iyo ngingo, ari naho tugeze amaso na yuko bariko baraja ku murongo. Naho hakiri umwe cyangwa babiri usanga akikora amakosa, abo nabo abajije umutekano baca bagerageza kubafata no kubahana. Icyo gituma muciye ikibazo kinyamirambo masanga ariho imwe cyangwa zibiri zafashwe zirenze itegeko twashinze.
Auguste Minani arongoye komine Rumonge ni mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu. Mu bijanye n'ivy'amagara y'abantu, ubuyobozi bw'umugambo jerwe kugwanya igitigu mu Burundi buhamagarira abanyagihugu kuja barisuzumisha umugera w'iyo ndwara wo mu bwoko bwa B kugira bashobore no kwirinda ubundi bwoko bw'umugera w'iyo ndwara nko mu bwoko bwa D. Muganga Colonel Kaza arongoye umugambi avuga ko iyo ndwara y'igitigu co mu bwoko bwa D ifata abasanganywe umugera w'iyo mu bwoko bwa B. Tumukurikire.
Ingwara y'igitigu yo mu bwoko bwa D ni ingwara ifata umuntu afise ingwara y'igitigu. A rero nohimiriza bene igihugu bose, abarundi bose kwipimisha bakaraba, kuko basanze ibyigwa byakozwe mu 2024 byarerekanye yuko ingwara y'igitigu yo mu bwoko bwa D bisigura yuko wa muntu afise ingwara y'igitigu yo mu bwoko bwa B. Ikituma nayo nyine yashobora gutuma umuntu abwira icyo bita kanseri du foie, kuko ubushobozi bwo kugira kanseri du foie buriyongera nk'inshuro zitandatu gusumba ubufise ingwara y'igitigu yo mu bwoko bwa B yonyine arero twasaba abenegihugu bose ingwara z'igitigu ni ingwara umuntu ashobora kugendana atakimenyetso na kimwe yumva mu minsi ya mbere nta nama babara naki akazobandanya akazoshika ari uko amaze gushikira zangaruka yo ku rugero rw'indwara ya kanseri nico nta kinco tuma abantu benshi bashobora kwikingira nuko bo kwicandagisha indwara y'igitigo mu bwoko bwa B bazoba bikingiye na ya ndwara y'igitigo mu bwoko bwa D ntabwo bagize indwara y'igitigo mu bwoko bwa B bakayivuza hakiri kare.
Uwe ni muganga Kole Kaze n'umuyobozi w'umugambi ujejwe kugwanya igitigu mu Burundi ari na hano turangirije amakuru mu rurimi rw'ikirundi abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Matiye abone Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.